Kagera hejuru mu misozi, imodoka rero yarivuye mu Rutana, izi modoka nini yatwara abantu bita amabisi y'umushyamo Tarako, hanyuma ishyitse aho hantu mu mpanuka muniniya yacicika amafire mu nyuma kigatemba, abantu bariyo rero baca baramererwa nabi, abashyika kuri ngiribiraca bitaba Imana ubwo nyine, abashyika kuri 47 nabo barakomereka, harimo 6 bababaye cyane, abakomeretse bake batabagwa n'ingabo n'igipolisi gishatse yabazana mu bitaro bitandukanye byo ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Icyatumye iryo sanganya riba cyamaze kumenyekana, muvuze ko yoba ari amafire y'imodoka mabi?
Ego, n'amafire y'imodoka, iyo modoka yashyitse amafire hanyuma kiratemba.
Abantu bababaye, muvuze bakomeretse cyane bababaye, bamerewe gute muri iki gihe? Hari amakuru yanyuma muba mufise?
Hariho umwana umwe yashyizemo akikana amaze gushyira mu bitaro, ariko abandi ntibaracikana, ariko harimo navuze 6 bababaye cyane, ariko abaganga bariko barabafasha.
Ikintu cyaba cyatumye iyo bisigira isanganya cyaci kimenyekana muno nyine n'amafiye cyangwa n'umushoferi ariko agenda cyane rwose yihuta?
N'abanyagihugu bari bahari bose bavuze ibyabaye, ko harimo n'ingenzi zishyira kuri 5 zarimo za rokotofashe zabaye meze nk'iyo zavuze ibyabaye, hanyuma n'abajejwe umutekano ntibari kuyegasha bahashyitse barababya neza baratohoza baradushyikiriza amakuru tubabariye yuko icyatumye iryo sanganya riba ari koko amafire y'iyo modoka yashyizwe.
Hari amasanganya akunda kuba cyane rwose cyane cyane mu modoka zitwara abantu, hoba hariho uburyo bukomeye bwo kugenduza ukuntu izo modoka zifashe amafire ikana n'ibindi bintu nk'amapine, ibyo byose biba bisuzuma mu bihe by'amabizwi haheze imbere y'umwaka, imbere y'amezi angahe, ibyo ntibiba?
Birakogwa amasuzumwa araba, hariho inzego zibijejwe zama zabikoze ku modoka zose, ni ukuvuga nta modoka ishobora kujya mu ibarabara idafite impapuro zerekana ko yakoresheje ayo masuzumwa, ariko rero igisida kiza kuba kiraba, nicyo gituma abasuzumwa igisida nyine nicyo umuntu akaba yiteguye, naba azi neza ko biza kuba, kandi uravye yarivuye mu Rutana yarishyize Bujumbura, kugira rero yuko n'igisida cyabaye.
Imiryango y'abaguye muri iryo sanganya yoba imaze kumenyeshwa ivyerekeye iryo sanganya?
Twamaze gushaka ubuhinga ngurukanabumenyi bw'igipolisi yuko iryo sanganya ryabaye, turavuga nk'ibi twagariye mu mwanya turahava dushira umwidondoro y'abari muri iyo modoka ubwo buhinga nyine, kugira ngo bahebye babimenye ababo nkumbure abo bari bafite nk'ababo bamenye ibyabashyizwe n'aho baherereye no muri iki gihe.
Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, murakoze cyane rwose ku kanyama duhaye kugira ngo mutubwire cyane cyane ku iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa Mungu.
Murakoze namwe nkaba mbere murangiza mpoza imiryango yaburiye muri iyi sanganya, tubasaba igipolisi cy'u Burundi kibasaba kwihangana, kikaba babimenyesha kandi nk'uko namaze kubivuga ko kizote yakorewe ibishoboka byose kugira ngo abakomeretse bashobore gutabarwa n'ingoga.
Murakoze cyane rwose. Tubibutse nshuti mwese ko mwese murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika rizamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka tubashikirize amakuru yerekeye sport n'inkino byabaye mu mpera z'indwi mu Burundi no mu Rwanda. Itangurire mu Rwanda, dutega amatwi mugenzi wacu Jean Claude Munyandida atangura avuga ku makuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije.
Amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije mu mikino ku rwego mpuzamahanga zatangira mu mupira w'amaguru, mu irushanwa ryo guhatanira igikombe gihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi yitwa Champions League. Ikipe ya Real Madrid yo mu gihugu cya Espagne yongeye kwisubiza iki gikombe ubwo yanyagiraga Juventus de Turin mu Butaliyani ibitego 4-1 ku mukino wa nyuma. Uyu mukino wabereye kuri Millennium Stadium mu mujyi wa Cardiff muri Pays de Galles. Iyi finale yabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka dusoza, yarebwe n'abantu 65 842 bari kuri stade. Mu irushanwa ry'igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi Europa League, Manchester United yo mu Bwongereza niyo yagitahanye itsinze Ajax Amsterdam yo mu Buholandi kuri finale ibitego 2-0. Uyu mukino wa nyuma wabereye muri Suede kuri stade Friends Arena yo mu mujyi wa Solna imbere y'abantu 46,961. Uyu mwaka 2017 ugeze ku musozo, usize amakipe 32 azahatanira igikombe cy'isi umupira w'amaguru umwaka utaha yaramaze kumenya amatsinda aherereyemo. muri tombora yabaye ku itariki ya mbere ukuboza 2017 mu Rusiya ari naho igikombe cy'isi cy'2021 kizakinirwa amakipe yisanze mu matsinda 8 buri tsinda ririmo amakipe 4 nkuko bisanzwe itsinda rya mbere harimo Rusiya Arabia Saudite Uruguay na Misiri itsinda rya kabiri rigizwe na Portugal Espagne Maroc na Irani amakipe agize itsinda rya gatatu ni Bufaransa Australia Denmark na Peru itsinda rya kane rihuriwemo na Argentine Islande Croatia na Nigeria tugeze mu itsinda rya gatanu dusangamo Brazil Uswisi Costa Rica na Serbia itsinda rya gatandatu dusangamo Ubudage Mexique Suede na Korea y'Epfo itsinda rya karindwi ririmo Ububiligi Ubwongereza Panama na Tunisia naho mu itsinda rya munani dusangamo Pologne Senegal Ubuyapani na Colombia tukivuga umupira w'amaguru ku rwego rw'isi ku itariki ya 16 Ukuboza 2017 ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne yongeye kwivuga ibigwi mu mujyi wa Budabi mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu ubwo yisubizaga igikombe cy'isi gihuza amakipe yabaye ya mbere ku migabane yayo umukino wa nyuma Real Madrid yatsinze Grêmio yo muri Brésil igitego kimwe ku busa cya Cristiano Ronaldo amakipe arindwi niyo yari yaserutse usibye Real Madrid na Grêmio zahuye kuri final andi makipe atanu yari Pachuca yo muri Mexique Wydad Casablanca yo muri Maroc Urawa Red Diamond yo mu Buyapani Auckland City yo muri Nouvelle-Zélande tutibagiwe na Al Jazeera Club yo mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu amakuru y'ingenzi yaranze umwaka turangije muri siporo mpuzamahanga yakomeje mu marushanwa akomeye ku rwego rw'isi mu mukino wa tennis ariyo bakunze kwita Grand Chelem duhereye mu bagabo umuswisi Roger Federer niwe watwaye irushanwa rya Australian Open mu kwezi kwa mbere ndetse aza no kwegukana irushanwa rya Wimbledon mu kwezi kwa karindwi umunya-Espagne Rafael Nadal nawe yatwaye Grand Chelem ebyiri arizo French Open izwi nka Roland Garros mu kwezi kwa gatandatu ndetse na US Open yegukanye mu kwezi kwa cyenda wagore umunyamerika kazi Serena Williams yatwaye Australian Open French Open ibaya Jelena Ostapenko umunyarutsiya kazi Garbine Muguruza umunya-Espagne kazi ukomoka muri Venezuela ajyana Wimbledon naho US Open yegukanwa na Sloane Stephens wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yaranze umwaka mu mikino mu rwego rw'isi cyasoreze mu mukino wo gusiganwa ku magare mu isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka Tour de France umushoro w'104 isiganwa ribaye yegukanywe na none n'uwari waritsinze umwaka ushize ariwe Chris Froome w'umwongereza iri siganwa ryatangiye ku itariki ya mbere rikarangira ku ya 23 Nyakanga ryarishyaga ibirometero 3540 uru rugendo Chris Froome ukinira ikipe ya Sky yo mu Bwongereza yarukoreshejemo amasaha 86 iminota 20 n'amasegonda 55 ku mwanya wa kabiri muri Tour de France haje umunyakolombiya Rigoberto Urán wo mu ikipe ya Canandore Drapac yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu yabaye Romain Bardet umufaransa ukinira AG2R La Mondiale yo mu Bufaransa iyi yari incamake yamwe mu makuru y'ingenzi yaranze siporo ku rwego mpuzamahanga muri uyu mwaka dusoza tukaba tubararikira kuzabagezaho n'amakuru y'ingenzi yo mu Rwanda ari nako tubifuriza amahoro n'amahirwe muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya yari Claude Munyandinda i Kigali
unaho dukwitire mu Burundi twumvirize mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka atangura avuga ku ihiganwa ry'umupira w'amaguru
inyuma y'indwi zibiri ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere rihagaze kubera ihiganwa rya SEKAFA ry'imigwi serukirabihugu n'umugwi w'u Burundi urimwo iryo higanwa ryarasubiye gutangura mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa kane ku kibuga cyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwangasore Interstar watanye mu mitwe n'umugwi wa Atletico Olympique ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Atletico Olympique y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Interstar ku munsi wa gatanu habaye inkino zibiri kuri Stade Rukundi Ngozi Message Ngozi watsize Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi 2-1 kuri Stade Prince Rwagasore Aigle Noir w'Imakamba watsize Delta Star wo mu Gatumba ibitsindo 4-1 ku munsi wa gatandatu habaye inkino zitatu Vitaro w'i Bujumbura watsindiye igitega Flambeau du Centre ibitsindo 2-1 ku kibuga Agasaka cy'Ingozi Ngozi City wanganije na Regions Athletique w'i Bujumbura igitsindo kimwe ku kindi kuri Stade Prince Rwagasore Bujumbura Message Bujumbura wanganije na Regions Athletique kime ku kindi mu mpera z'indwi twari turangije kandi ishyirahamwe ry'urukino rwo kunagana Lutte Associée mu Gifaransa yaratunganije ihiganwa ku bananotsi bavuye mu ntara zitandukanye z'igihugu ubwo rukino ruhuza abantu babiri umwe umwe agerageza gutura hasi uwundi n'urwa kera nk'uko uburongo ishyirahamwe ry'urwo rukino rwo kunagana abivuga eri n'ibizi asigura igituma iryo higanwa ryaratunganijwe mu mpera z'indwi iheze
uru rukino ntitwovuga ngo ni rushasha muga nuko abarundi basa nk'abagwibagiye n'urukino kuva kera kuri abami bakina bagwita umwereka hamwe iyo nuvuga inyimbo yeze tanzari hari bakimana ingufu bakaraba ubushobora gukubita hasi ubundi hanyuma twebwe nka federation twarayumviriye uko twatanguza urwo rukino kugira turuvugurure kuko dusa nk'urwari rwaribagiwe kuva dutanguye rero federation turamaze kujya mu competition mu championnat d'Afrique inshuro nka gatatu turamaze kuronka umudare w'inzahabu hari umukobwa yigeze kuzana umudare w'inzahabu muri Afrika hari n'umuhungu yigeze kuzana inshuro kabiri umudare wa Arjaba wa kabiri twaragiye no muri championnat du monde des clubs muri Iran umwaka uheze ntitwashoboye kujya muri championnat d'Afrique yo muri Algérie kubera taros uburyo ubunaho nko mubibonye twari ko twitegurira championnat d'Afrique izoba mu kwa kabiri muri Nigeria twizeye uko ari ministeri cyanke comité national olympique kanabandi bose bashobora kudufasha bo dufasha kuko ko mwabibonye urwaruka naba ko rufite ishaka cyo yuko kugira abashobora guserukira igihugu
ubwo rukino rwo gutana hasi ruza rwaritabiriwe n'abigeme nkuko byibonekeje muri iyo higanwa ryo kuri uyu wa gatandatu niyo mukiza Marie Rachel akinira ubwo rukino kuri lise ya Rumeza muri komine Songa intara ya Bururi yatahukanye umudari w'inzahabu avuga igituma yarijukiye ubwo rukino benshi mu Barundi bibaza ko ari urw'abahungu n'abagabo gusa
jewe ukuntu niyumviye kujya mu mukino naragiye ahantu bariko bagira entraînement birantimbara ndonka n'akaryo keza ko kurujamo nasanzeyo ubwa mbere nk'ibitangura hariyo abakobwa babiri muri crede y'iwacu ayo abakobwa babiri ama rero ndasanze abigeme babiri n'umuhungu umwe nite twatanguye crede abandi bose barabiheze ariko jenewe narose amahirwe yo kubandanya urukino narubandanya hama rero ndakina kompetisiyo ya mbere ndayitsinda akabiri ndayitsinda kugeza n'ubu nguma ntsinda mbuwa mbere jewe numva nezerewe cyane nkagira na kuraje yo kuzoguma mbandanya kugira competition kugira ngo nzoronke amahirwe nanje yo kujya mu bindi bihugu urya anye abigeme nkanje bavuga ngo hari inkino ngo zagenewe abahungu nizagenewe abakobwa urya ntagikorwa na kimwe cerekeye abahungu kiriho igikorwa n'igikorwa umukino n'umukino ubize ingufu ufite n'umwete uragira ishaka kugira ngo uronke ingufu zo gukora icyo kintu kugira ngo ube akarorero k'abandi kugira ngo ntibavuge ngo hari abavuga ngo ugiye mu mukino kanaka ngo ujya ngo ikoce sinobijamo ariko je narabonye ko ari nziza kujya mu mukino uwo ariwo wose ni nziza biguha intumbero nziza zo kumenya ibintu n'ibindi
iryo higanwa ryahuje imisore n'inkumi ituruka mu ntara indwi z'igihugu arizo Meriya Bujumbura Bururi Bubanza Ruyigi Gitega Muramvya na Cibitoke abaturutse muri Meriya Bujumbura niho batahukanye ikibazo cya mbere inyuma yo gutwara imidari myinshi Bujumbura Evariste Nzikubanya nka Ijwi rya Amerika.
Tumwete kumunika mwana banda nyakumbiriza iradio Ijwi rya Amerika isanganira nyirayi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unahuna umwanya wo kwashikiriza ubutumwa bwo kwifuzanya no we nziza
je ni kwa ndabyenye Johannes Marius nkaba ndo mu Burundi aba ibujumbura nkaba ndiyo nuko dutanga umwaka uheze umeze neza ntifuriza umwaka mwiza na noheli nziza Barundi umuryango wanje nkifuriza kandi yuko umwaka dutanguye umwaka mwiza cyane mwiza wuzuye amahoro n'umutekano Barundi bose ubwo Imana ibyumve
Nsengiyumva Severa nashaka gutashya umubyeyi wanjye ari rubanza yahera sinanywa nshaka gutashya nabo tuvukana bose Diyoneza ari Muyinga Charlotte nshaka gutashya Kwizera nshaka gutashya Boronia nshaka gutashya Janine nshaka gutashya Shantare n'umugenzi wiwe n'ibibondo byanjye byose bigire nawe nziza
nitwa Ndihokubwayo Egmas aba mpereye mu kinama aba nifurije Noweli nziza mwene wacu Mani ya Kigali umusheferi wo ngaha mu ntara ya Bubanza aba nifurije umunsi mukuru mugenzi wanjye witwa Vani yijyanye ari mu ntara ya Gitega aba nifurije Noweli nziza abagenzi wanjye bose twijyanye ijyanye n'umunsi kuri kaminuza Univesite ya Jeff Dacris abantu bose bari nziza abantu tubana ngaha mu nama muri parike ya Kiyasatu bose bagira umunsi mukuru wa Noweli nziza n'umwaka mushyashya ubu twanda yuje gukiri abatangije abasuderi bose batubwira n'abashoferi bose baba bamusize bagenda yuje gukiri batangije mutama wanjye mbabona nkagira namuzi ngaho nyine iradiyo ijya Amerika batahije na muzika randi fa bapet batahije na grafer wanje yitwa Urike na muzika randi fa Janine na muzika randi fa Santare n'abagenzi bose banjye bose na Oscar
Nisambo ndamegeye Kigali kaje sanga wanje kakani Santare n'indi Santanine mama na papa Aivi Nambu dogo wanja wote Nambu wanja na Erike na Bago Odre na Biriri Mama Odre Tungwa surabaka hii
kumwiriza iradio ijwi y'Amerika isamiranya Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubutumwa bwo kwifunzanya Noweli nziza urabandanya
ndifuriza umwaka mushya muhire na Noweli nziza papa Fie ari Australia anima Chantal ndifuriza umwaka mushya muhire umugore wanjye anima mwifuriza umwaka muhire n'ababyeyi banjye ndetse n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe nifuriza umwaka mushya muhire byose Imana kunsonera ari Australia na Fifi nayo ari Australia murakoze
murakoze natwe turakwifurije umwaka mushasha mwiza na Noweli nziza ngaha ku ijwi ry'Amerika
nitwa Akili Bosco Chef Guide abamba muri komine Gihanga ntara ni Bubanza igihugu ni mu Burundi aba nifuza gutashya inshuti n'abagenzi ndabifuriza umwaka mushyashya na Noweli nziza ndahera ku babyeyi banjye nkunda cyane akurikizaho batoya banjye abashikanje n'abagenzi banjye nkunda cyane 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 Erike n'abandi benshi bashefugije bose aho bari hose mu Burundi bagira umwaka muhire mwiza nka kuri Bofe Saidi abandi bagenzi banjye bose cyane cyane Merine Odete n'abandi benshi nuko murakoze
murakoze Bosco natwe twakwifurije none nziza ngaha kuri kwishuri rya Amerika
yego murakoze mane bahitagiye
Deni kwa Olivier Nkimana haba ntuye mu mujyi wa Cape Town South Africa bifuza kwifuriza umunsi mwiza wa Noheli abashuti banjye n'abavandimwe banjye bari mu Rwanda ndaheraho madamu wanjye witwa Evelyne Uraineza n'abana banjye hanyuma ndifuriza kandi uwo munsi mukuru mwiza wa Noheli abashyitsi banjye bari i Kigali barimo witwa Laurent witwa Claude witwa Janvier witwa Petitio witwa Angelo Petitio witwa Claude yifuriza kandi na kuzina witwa Wantege Nadia hanyuma yifuriza kandi n'abandi bashuti banjye bari mu Burundi barimo witwa Jigire Ndashimiye hanyuma hariho n'undi mushyika nawe uri Pretoria South Africa nyine witwa Frida nawe nyine ndamwifurije indahiro nziza hanyuma mbese naho mbese ngarukije ubwo yifuje rwose kuvuga neza no kwigira neza umunsi wa Noheli urakoze cyane
urakoze Olivier natwe ku ijwi rya Amerika turakwifurije umunsi mukuru wa Noheli mwiza
ndagize mwaramutse ku ijwi rya Amerika nitwa Hakizimana Bonifasi ndi Bujumbura mu Burundi nagira fiajari nibyo benshi bazi ugomba kwifuriza nawe nziza n'umwaka mushyaka w'2018 umuryango wanjye uri Muyinga Ruyigi Kayanza Kenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bandi kwite kwa ayo mazina nasaba ko tuza turavugana duhuza turatumenyane tukumburane muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka ego nizera agomba kubifuriza mubwire umugoroba mwiza murakoze cyane namwe bamenyekamakuru ko ijwi rya Amerika ndabashimiye ndabifuriza umwaka mushasha murakoze kwa kanya muduhaye murakoze cyane
urakoze Sia Jadi urakoze cyane rwose natwe ku ijwi rya Amerika turakwifurije Noheli nziza
ego murakoze murakoze
kwashiriza byumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamara ryereka imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
igihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikiriza imigambi ya Leta yiwe ku byerekeye igihugu cya Iran mu ntango z'uyu mwaka yasabye ibihugu bicuditse na Amerika kwifatanya nayo mu gufata ingingo zikomeye zijejwe kugwanya ibikorwa bya Iran byo guhungabanya umutekano mu karere ibyemezo kuri ibyo bikogwa biherutse kwerekanwa i Washington DC igihe Nikki Haley aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yashikiriza ijambo i Washington ari imbere y'ibisigarira bya misile yavuye muri Iran. Ambassador Hari yatangaje ko ivyo ari bimenyetso ntahinyuzwa vy'ikwiragizwa ry'ibigwanisho mu buryo budaciye mu mategeko bikogwa n'igihugu ca Iran. Avuga ko ivyo bigwanisho bikoreshwa n'imigwi igira ibitero ku bihugu bikorana na Amerika mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Nikki Haley avuga ko ivyo ari bisigarira bya misile yarashwe n'abagwanyi b'abahuti. Avuga ko ivyo bigwanisho byakorewe mu gihugu ca Iran birungikwirwa abagwanyi b'abahuti mu gihugu ca Yemen. Muri ico gihugu iyo misile yararashwe itumberezwa ikibuga c'indege ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyadh, aho yashobora guhitana abasivili ataco bazira amajana n'amajana muri ico gihugu. Nikki Haley avuga ko ivyo bigwanisho byose byakorewe muri Iran vyerekana ko Iran iri kigaragaza ku makungu. Atangaza ko ivyo vyemezo vyerekana ko Iran iri kikokeza ingwano n'ivyiyumviro vy'intagondwa mu biciye kubiri mu buryo bugaragara n'ingingo z'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujeje kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi. Ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley amenyesha ko ivyo vyemezo ari ntahinyuzwa kubera ivyo bigwanisho bifise ibimenyetso vyerekana ko byakorewe muri Iran. Amenyesha ko Iran yiyemeje kugeramira ubwumvikane bw'amakungu kubijanye n'inyifato y'icyo gihugu. Atangaza ko amakungu ategerezwa kuja hamwe mu kwerekana ibibazo Iran itera kubijanye n'amahoro n'umutekano mu makungu. Asaba ibihugu byose byo ku isi kwifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rumwe rwo kugwanya ibibazo biterwa n'igihugu cya Iran.
Kujya jambo ginkamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jiti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi yakanya kugushimira engineer yadufashe mu yavuze uma hamwe na Fatou Karara yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye. Turangije kandi ibiganiro byacu byo muri aka kanya tubifuriza Noel nziza. Kuri mikrofoni ari kumwe na Frederic Nkundikije, mwakoze kudutega amatwi. Turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.